Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 7 y'ukwezi kwa gatanu mwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederica Nkurikije. Nkuko urwego rwigenga sense rw'igihugu cy'u Burundi rujejwe kugenduza ukuntu ibinyamakuru amaradiyo na televiziyo bikora rwabitangaje, ingingo ihagarika ibiganiro by'iradiyo Ijwi rya Amerika hamwe n'iradiyo BBC ku mirongo ya FM hamwe n'ikinyamakuru Le Renouveau yatangiye gushyirwa mu ngiro uyu munsi kuwa mbere. Ibiganiro by'iradiyo Ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo yacu migufi short waves ku buhinga ngurukana bumenyi hamwe no ku mirongo ya FM kuva mu bihugu bibanye by'u Burundi. Mu kiganiro mukuru urwego Sense Karenga Ramazani yahaye Radio Ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa Mungu yavuze ko iyo ngingo ishobora guhinduka mu gihe Radio Ijwi rya Amerika yotanga insiguro ku makenga urwo rwego rwatangaje, maze Ijwi rya Amerika rikanabandanya gutanga amakuru ku mirongo ya FM ajanye n'ibikorwa byo kwiyamamariza itora ry'amateko ahinyanyura ibibazo shingiro hamwe n'iryo tora nyene. Mu kurindira kw'ivyo biba uyu munsi twatumiye abamenyesha makuru b'inararibonye kugira ngo turabire hamwe ingingo ngenderwa ko ziranga umwuga w'amenyesha makuru, ingingo umenyesha makuru wese ahari hose ategerezwa kugendera ko izo ngingo nkuko ishira hamwe SPJ nukuvuga mu cyongereza Society of Professional Journalists rigenga umwuga ribivuga ingingo zitanu turaca ku mayange imwe imwe na washinga ntahe aho tubahamagarira ku murongo izo ngingo nazo tukaba twuzica ku mayange. Hariho gutohoza kuri no gutanga inkuru y'imvaho, kwigenga muri uyu mwuga, kutagira uruhande umenyesha makuru yegamiye, kugendera ubuntu, kudakora ikibi, kwemanga amakosa mu gihe akozwe. Nkuko ingingo ngenderwa ko zigenga gikora cyo gutangaza amakuru mu Ijwi rya Amerika zivuga, amakuru atangwa uko ameze, ashobora kuba mara makuru ahimbaye canke yadahimbaye, ariko ategerezwa gutangwa uko ameze, yaba mabi canke meza. Kunonosora amategeko rero agenga umwuga w'umenyesha makuru hamwe no gutegera kw'abamenyesha makuru bashobora gutangaza amakuru atanezereza barya bishobora gufasha mu kugabanya mwikeko hamwe no kwinubana hagati y'abamenyesha makuru hamwe n'abanyapolitike ku mpande zose. Tutarinze rero kubatebesha twatumiye umushinga ntahe ngaha yatangaje umwuga yakoze umwuga wo gutangaza amakuru kuva kera, umushinga ntahe Atanase Karayenga. Mwiriwe neza Atanase.
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye?
Ego turakomeye, ndakomeye pe.
Ego metri kumwe kandi n'umushinga ntahe Richard Kiramunda asanzwe ari umuyobozi w'iradiyo Bujumbura International. Mushya ntahe Richard, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Federike, ndaramukije kandi n'abanywanyi bacu bari mu Burundi.
Murakomeye?
Yego turaho n'ukuri.
Bo, imbere yuko tuvuga kuri izi ngingo ngenderwa ko zotuma umwikeko uba muke hagati y'abamenyesha makuru n'abanyapolitike ku mpande zose, reka mubanze mutubwire Richard Kiramunda, muratafise iradiyo, ibibazo mukunda guhura navyo ni ibihe muri iki gihe cyane cyane bihambaye cyane gose twovuga mu matora n'ibibazo bya politiki mu Burundi?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ibibazo dukunda kuronka cyane cyane ni ivyerekeye cyane cyane inyifato tugira hamwe n'abatumire bacu, kuko kenshi na kenshi abatumire bacu babe abanyepolitike cyangwa abantu dusanzwe twita bo muri societe civile batakurikirana bya politike. No kuba muri societe civile kenshi umuntu aravye ibi bihe turimo kuva mu bihumbi 2015 hariho abantu benshi bazana baba bashaka kuvugana agashavu kenshi nkumbure bagashaka no ku no kuvuga nabi bikatugora cyane kugira tubasubize ku murongo kugira bashobore kuvuga ibintu uko biri batareze ku kurenza amajambo no guta ubuntu icyo nicyo kibazo cya mbere tuba tufise hamwe n'abatumire bacu hama naho nyine urabona ni nk'uko bimeze mu gihugu ubu n'abategetsi rimwe na rimwe bajejwe ivyerekeye ibimeneshamakuru baragerageza kutwigeza ko bakugara amasite dukorera ko bakatubuza ibintu bitari bike cyane cyane bakanacuragiza abanywanyi bagerageza gukurikirana amakuru kuri internet ni ibyo bibiri cyane cyane bitugora
yego be atanaze akarenga umumenyeshamakuru bikuvungu yatanguye umwuga kuva kera cyari rwose mu duce ku mayange namwe ingorane mukunda kubona ni nk'izihe cyane cyane iyo hageze mu bihe bihambaye haba amatora haba mu kajagari ka politiki cyangwa ibindi bintu
cyane bishika kuko gushukiza amakuru nka kujya kwinka iri mu busho bw'izindi nka zakubitana abahembe zirasunikana ni bisanzwe si abamenyeshamakuru si abantu ataco bapfana n'abanyagihugu abanyagihugu bariko barasunikana nawe ujya muri uwo musunikana mugabo igihambaye ni uko ndavyibaza hariho amategeko umuntu naho utoba umumenyeshamakuru naho uburi umuntu asanzwe utorenga wavuze kuvuga ukuri je mbona ko ari bihambaye rwose kuko naho woba washavuye naho woba uri muri uwo musunikano naho woba uri ufise aho wegamiye aho uhengamiye uhengamira cyangwa woshavurira mugabo uvuga uti hari akaririmbi ntarenga simbeshera abantu simbeshera abantu kandi sindabatuke kuko umuntu uko ari kose abafise ibanga ryiwe afise iteka ryiwe ariko kubeshera umuntu birateye agahinda kuko nibyo tugeze mu ubu
icyo ni kibazo muvuze gihambaye cyane rwose mushyira ntaye tanaze karayinga kubeshera umuntu nk'ingingo ya mbere ivuga ko gutohoza ukuri hanyuma ugatangaza inkuru y'imvaho inkuru ntizamaze inezereza abantu umwanya wose ikintu cyokorwa kugira ngo abantu bose batahure icyo kibazo ni nk'iki
nibaza yuko biva mu mategeko cyangwa mu mabwirizwa cyangwa mu umuntu yavukanye mu muryango yize mu ishuri yize mu idini yoba arimo abana n'abantu akabona yuko hari ikintu hari akarimo umuntu adashobora kurenga ndavuga nk'akarorero hariho site interineti yitwa Burundi Age News yatangaje yuko jewe atanaze kararenga nishe umuntu muri 92 i Burundi ko muryango wano yo muri 92 nishe abantu hanyuma barabitangaza ubu biri kuri site yabo barabiyerekana n'umuhungu nuba narishe hanyuma ejo twari ko turavugana duharira duhazuka na nuwe Richard Kiragunda nawe naravyemeza hanyuma yemeza yuko yabiziwe na murumunaje yapfuye Richard avuga yuko ngo afite enregistrement murumuna waje yavuze yuko yishishije abantu mu 22 Richard naramubwiye nini nijoro sibyatera cyane nabwiye ati 22 sinari Burundi jewe ndiga mu Bufaransa aranka kubyemera hanyuma mvuye ati oya noneho hari n'ibindi dufise tugiye kubishikiza kuri Age News twerekana yuko uwabaye wishe abantu mu 22 rero shafi federe kuri urumva aho tugeze nk'uwo muntu yitwa Gorisha Kiramunda ariko arabesha ngo nimumenyesha amakuru yubahwa kuvuga yuko jewe nishishije abantu akubaho gutera urubwa murumuna wanjye yapfuye akubaho kuvuga yuko murumuna wanje yamufasha amajwi ico gihe Richard ntawe narinze hanyuma kandi akabwiye ati yuko agiye kubishyira kuri Age News ibyo birarenze urugero niho tubona yuko
nashaka cyane cyane
k'Uburundi kakageso k'ubukirisitu kakageso k'umujirwa kakageso k'ubuntu byonyine katubuza kubesha amenya nk'uko ntuworinda kukarondera mu bamenyesha makuru uwo karondera mu buntu
ubuntu nacho ubuntu nacho ni kimwe mu bintu nyene yo shiramu ry'abamenyesha makuru risaba ko umumenyesha makuru wese yogendera ariko nagomba na Richard ico kibazo cyo kibirego byashitse muri 2022 twobanza kubishyira ku ruhande kugira ngo turabe izi ngingo ngenderwa ko n'ikintu zofasha haba amenyesha makuru haba n'abanyapolitike ku mpande zose Richard twako tuvuga ku kibazo cyo gutohoza kuri no gutanga inkuru imvaho hari gihe birabishika mu gatanga makuru y'ukuri agafatwa nabi n'umurwikana akashanke ubundi murwikubera iyo nkuru yo bitabanezereje canke hari gihe musanga mwihenze mutatoje neza amakuru muri ivyo muri ayo makuru yose mutangaza mu radio Bujumbura Bujumbura international
imbere yo kwishyura icyo kibazo nabanza nagira mbanze kubwira ndatangaye cyane kumva ivyo bintu atanaza avuze kuri jewe kuko ntarahamwe kigeze tuvugana ejo nibaza ko yaradiranye cyangwa yavuganye n'undi muntu yamuhenze ngo ni jewe yitirira izina ryanjye hama rero kuri ivyo bintu byo kumenyesha ko gutanga amakuru kenshi ugasanga mu nyuma bigarutse ku waritanze n'ibintu bishika cyane kuko abarundi ntibakunda ukuri cyane cyane abanyepolitike bacu ntibakunda yuko umuntu abuvugira ibintu byabo kandi akabivuga mu kuri akanabishikiriza imbere ya mu maradiyo cyangwa mu binyamakuru kuri internet kenshi baranahindukira bakanatwitwarira turafise imanza zitari zike bakatwitwarira mu masentare tukavyitaba tukabisigura tukerekana ingene bimeze nta na rimwe birashika yuko badutsinda mugabo agashavu karahaguma yuko umuntu aba yabasesiye agatabi ivyo ni ibintu bishika n'isi mu Burundi gusa bishika ku isi yose abanyepolitike ntibakunda kumuntu abasesera agatabi si n'abanyepolitike gusa kuko amakuru sa ya politike gusa hariho n'abantu twovuga nk'abagwizatunga bataba bashaka kuriha amakori hariho abanyuruza amahera ya leta batari abanyepolitike ibyo byose birashavutse abantu mugabo nta kundi umwuga ubwirizwa kumera gutyo ukuri kubwirizwa kumenyekana mugabo haragira n'ukuri n'ivyo aho dusanga naho nyene twihenze muri icyo gihe turaha ikintu bita mu gifaransa droit de réponse uwo twari twavuze tukayitanga kandi tugasaba n'imbabazi mu gihe twihenze
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gusaba imbabazi kiri muri za ngingo zitanu gusaba imbabazi igihe cyose habaye nk'amakuru yatangajwe akabonekamwo amalenge cyangwa amahinyu reka imbere y'uko tuvuga ku kindi kibazo gihambaye cyo kwigenga tuhe ijambo umuntu wanyu radio ijwi rya Amerika yumviriza radio ijwi rya Amerika tubwire ukuntu vyifashe muri iki gihe tutari ku mirongo ya FM Aimé Pascal Ndubimana niriwe neza
ego turabahaye niriwe kandi tunashima ko mwana dutelefonye ngo tugire ico twoyaga muri kano kanya
ibintu bifashe gute muri ko muratwumva kuri FM abakunzi bi radio ijwi rya Amerika bifashe gute muri iki gihe
bon c'est vrai jewe no babwira nk'umwe mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike nk'umwe mwaza mudaha ijambo kuva muri 2015 twaragize icy'umuntu aterera rero jewe ngomba mvuge no ku izina rya ministère africain de compassion c'est vrai kumva k'umuntu ko atabumva ino radio n'ibintu vraiment sinovuga ngo biratunegereje turahomba byinshi cyane by'ukuri hariho benshi twaganira banabumviriza hari inkuru zatangwa ukumva yuko kabisa biradi usanga umuntu akunda rero ntabonezerwa ibi byabaye ariko mugabo murantunga ingingo zafashwe ejo mwari mwana tumiye uyu muyobozi wa CNC yaranavuze ingene byagenze kandi aranasigura twebwe tukavuga tukumbure bijya byabaye hakaba kwihenda ko yavuze ko mwoja hamwe mukandika ikete abantu bakamenya icyabaye turifuza yuko ahantu haba hari ikosa ukwihenda kuko turi abantu twama turi abantu ntawuvuga ngo ni umutagatifu akora byose neza hakaba imbabazi bakavuga bati ngaha twihenze hakaba no gukosorana ariko mugabo nubwo byanabaye bakavuga ko habaye inkuru kumborezi na zitanatohoje ugasanga habaye no kwihuta mugabo twebwe twaratanze hari icyo twoshima twavuga tuti umunyamakuru habaye kwihenda ntabwo aba ari bose mutama nkajewe nzazi ko mwana mpanura iyo mwana dutumiye twebwe twaravuze tuti yaro nk'abanyamakuru murantunga
abanyamakuru
nshimye ntiwoshimira umuntu atacumva urashimira umuntu abyumva kandi nzazituka atari byiza nkawe uriko urambaza twebwe twaranabigushimiye kuri mikorofone z'iwanyu hariho mwebwe ntimwemera ikintu coca ku radio co gutuka igihugu co gutuka nza ivyo n'ibintu nzi namwe mvuga hariho n'umunyamakuru ari muri Kenya uyu Eloge n'umuntu by'ukuri muratanga muzobaze abarundi ino aratanga inkuru iri ekiribwe
ego reka reka ku mazina abamenyesha makuru reka tubanze tubireke gatoyi tuvuge cyane cyane tugaruke kuri cya kibazo cyo kwigenga mu kutangaza amakuru mushya ntahe atanaze karayinga ubwigenge kumumenyesha makuru n'ikintu gihambaye cyane rwose ibyo navyo birakunda gushika ugasanga kubera ibihe igihugu kiba kirimwo usanga ari ikintu kishobora kuba kigorana cyane rwose murashaka kutubwira niba mu mwuga wanyu imyaka mwamaze mutangaza amakuru mwigeze mugira ikibazo cy'ubwigenge hamwe mwumva ko inkuru mutangaza ata muntu aguha amabwire cyanke amabwiriza
reka mu by'ukuri ubwo bwigenge tuvuga bwamenyesha amakuru bwugushikiza amakuru buri n'isoko buri n'iyo buva buri n'iyo bwavuye buva mu masezerano mpuzamakungu déclaration universelle des droits de l'homme hanyuma kandi ubwigenge bw'abamenyesha amakuru kugira ngo bashikize amakuru bufatanye n'ubundi bwigenge bw'abanyagihugu kugira bumvirize amakuru bishakiye abanyagihugu kugira ngo bashikirize ijambo bashatse ubwigenge bw'abamenyesha amakuru ntibwire banga si ukuvuga ngo umuntu sikurya kw'imbogo mu ishamba yigenda igenda ikubita izindi amahembe ubwigenge bw'abamenyesha amakuru bufatanye n'ubwo bwigenge bubiri bundi bw'abanyagihugu rero ukoze kuri kimwe uba wishe byose nk'iyo ngingo yo gufata ngo voix de l'Amérique hari icyo twayireguye tugari aho ubujije voix de l'Amérique ni cyangwa BBC cyangwa izindi zose ubwo n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ubusambuye ariko nk'uko uwo mushinga ntahaje kubivuga ukoze kuri ubwo bwigenge ukabusenyura ukabusunika ukabushyira munsi y'umukeka uba ukoze ku bwigenge bw'abanyagihugu batagishobora kumviriza inkuru bonyine bashaka si wowe ubagerera abanyagihugu n'abantu bakuze n'abantu bakunda igihugu cyabo cyangwa bacanka mugabo n'ubwigenge bwabo kugira ngo barongere amakuru bishakiye si wowe ubagerera ubundi bwigenge buca butosekara ni ubwigenge bwo gushikiza icyo wiyumvira n'ubwo bwigenge buratosekaye buca bukomereka rero icyo twagomba icyo noshikira ko nuko ukoze kuri kamwe muri ubwo bwigenge butatu uba wishe byose nk'iryangingo yo guhagarika amaradiyo i Burundi mu by'ukuri ikomeretsa abamenyesha amakuru ariko ikomeretsa n'abanyagihugu nicyo rero gitangaje kubona umuntu yitwa ngo ariko akingira abanyagihugu abakingira amakumari ngo ntabashikire akaba ariko abima ubwo bwigenge bwabo ukubiza ukutekereza ibivugwa n'ukumenya amasoko aho bashobora gusumira hanze aho bashobora kwiruka umwana kwiga aho bashobora gusanga umuti ubwo bwigenge bwose bw'umunyagihugu kubwira ngo arongere amakuru mu by'ukuri sense nicyo kibi
icyo kibazo cyo kwigenga mu mwuga wo kumenyesha amakuru mushantahe Richard uragira icyo kivuze ko inyuma yaho duhahere ijambo umunywanyi dufite hano Peter mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Peter
mwiriwe
sa
igitega
izina y'ikirundi ninde
mugisha
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
umbiro ngoma gutera nuko none tudeje kwara wapi twamwe uko urabera na gihugu ama dyo bishina kada na yishi ama dyo za twinzi tutagama ku nituze ere mu gihe batri kurakora ugacana muri yego ama tyo atunda yuko sanga dama ku yego ba bitishya mu Burundi ko ama tugasaba yuko uyo bidije cyane bitavuga ko bishoboka byose bakumbikana cyane n'imba ari amakitsin bakabeshije byo babara babeshi yarimo byo kwiye byo tumwe tuyumva kuri kwanyu byo radio twumviriza ko ni n'imwe
murakoze Peter mu shyana he Richard ariko twari ko tuvuga amakenga Peter ashikirije amakenga ariko ashikirizwa n'abatari bake n'umutumire dufite ngaha nawe nyene yashikirije nashaka ariko muwandanye muvuge ku kibazo cyo kwigenga mu mwuga ukumenyesha makuru hamenyesha makuru mufise iwanyu mu radio iwanyu ico kibazo hari ico mufise na gatowe
oya ico kibazo nta ngorane dufite mugabo ico nashaka kuvuga ku byerekeye abamenyesha makuru mu cyane cyane mu maradio nuko hariho ikibazo cha finance iyo finance mazayo maradio n'ibinyamakuru hariya mu Burundi apfa hanze ahabwa nabandi bantu biragoye cyane kutawumviriza intumbero abo babaha amahera abo babasema bababwira mukurikiza ico gituma kenshi na kenshi bishavuza gose leta y'u Burundi kukivuga iti aba bantu abamenyesha makuru ko baronka amahera abatunze apfa hanze nkure bakorera abanyamahanga mukaba muzi neza yuko hagati y'abanyamahanga na leta y'u Burundi na cyane cyane abazungu nga muri za Union Européenne bitameze neza cyane bagaca bafata ibihano bafatira ibihano abo bamenyesha makuru nibaza ko ingorane nini kubyigenge kw'abamenyesha makuru ihagaze kuri finansima yaba icyo kibazo kidahari ubyigenge bwari kongereza ko gusumba ni ikibazo gikomeye cyane ku byerekeye finansima y'ibimenyesha makuru ahandi ho nka twebwe dusanzwe dukorera turi hanze tubafise ukuntu twabikoze turigenga ku byerekeye finansima iyo ngorane ntayo tuba dufise mu kazi k'iwacu ka misi yose
murakoze Richard mushyanahe Pascal Emi Pascal Nduwimana hari ikibazo nkamwebwe abanywanyi nibaza ko telefone ya Pascal yagiye reka ariko duhe ijambo umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika muzo mwiriwe neza
namaronga
namahoro muri hehe muzo
bo namaro de ndi muri Kinshasa
yego
ngo jewe bo ari ko munonge gatoya ikiganiro sina vuga gifate neza niyo nari nchugurira radio
yego turiko tuvuga cyane cyane ni kiganiro dukoresheje inyuma yaho radio ijwi ry'America ekana BBC byugariwe imirongo ya FM kuva uyu munsi kwa mbere mu Burundi ayo maradio mpuzamakungu ntariko araca ku mirongo ya FM tukaba rero twatumiye n'abamenyesha makuru bazi umwuga wo gutangaza amakuru tukaba tuvuga ku bibazo bijanye n'amategeko agenga uyu mwuga duga ku ijambo ikibazo icimvira
ewe cyambere n'inyererano
yego
ko ijite kuri leta y'Urundi. Leta y'Urundi turayikunda, ni leta y'iwacu dukunda kandi cyane rwose usanzwe, n'iwacu turayikunda kuko twarayitoye. Ariko mu gihe uravye neza nko mu gihe kuva habaye kajya kajagari COVID-19 umwanya wa nini twatuye kufata amakuru, ntitwashije kumviriza amakuru cyane cyane nk'amakuru ku maradiyo benshi abanyagihugu bari bamenyereye. Ariko ijwi rya Amerika ni radiyo yatubaye hafi idufasha iduhereza amakuru. Nibuka nk'igihe habaye igihe tentative ya putsh umwanya munini ya jene ekonomi y'Amerika. Ubu rero ikaba yari radiyo mu isanzwe twakunda kumviriza cyane, yaduhereza amakuru ikadufasha cyane, noneho muri byinshi yadufasha. Nibyo umuntu arashobora gukora amakosa, ariko nabyo turamenya neza, bisaba yuko babitubwire neza. Ejo nari numvirije ikiganiro bari bahaye Mutama nyakubahwa Karenga Ramadhan, aravuga arasigura, nari nabyumvirije, ariko hari ibintu bimwe bashobora gukorerako. Bakavuga bati reka tucige tuvugane n'abarongoye ijwi rya Amerika, tumaze twige raboro turabe ikosa waba barakoze uko ringana hanyuma tugige turabe. Nimba ari ibintu bisaba yuko twashobora kugara iradiyo Voice of America amezi atatu
atandatu
amezi atandatu tukayugara itari kwiravuga isanzwe na kutaka bw'igihugu, kandi abanyagihugu benshi ari kwirabafasha, ndetse urazi ko hariho n'ibiganiro byinshi by'amagara y'abantu byacaho bigafasha abanyagihugu. So ibyo rero byari ibintu byari bikwiye, bari bakwiye kwiyumvira bakaje hamwe n'abarongozi barongoye ijwi rya Amerika, bakaraba ikosa bakoze bakaripima, hanyuma bakavuga bati vraiment ikiganiro twafashe ni kirekire, kuko leta n'umubyeyi, ariko bakaraba bakavuga bati ikiganiro twafashe ni kirekire wada mirike vrema mgea hali radio abanyagi ugu venshi mwaviliza mbese na BBC ya uza midiango za radio abanyagi ugu venshi mwaviliza vya afasha na warundi venshi kumenya ukuli kumenya na kazi sekeza kili ugu no kumenya na kazi uza kuko vya afasha chale gozo.
Yego me muzo musozere
yecho na saba kwa ruko gora ava gusa wakana mkono wote nzuri zeli hano wakavi nabanya vrema kuko abanyagihugu tutse muri izi ya Amerika turumva yuko nitwoba tusatisfi kabisa kuko cyadufasha kenshi cyane rwose no mu biganiro by'amagara y'abantu.
Murakoze muzo. Reka tubanze duhe n'ijambo Matias mbere yuko abashinga ntahe bagira icyo bavuze ku byo mushikirije, n'imbere yuko tubandanya ku ngingo turiko turiga ngaha. Matias mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Izina ry'ikintu ndinde?
Nishimye ko rivuga nta ngorane.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi.
Duga ku ijambo, ikibazo cy'imvira.
Numvirije telefoni nteba nasubira ngo ahantu ni ikiganiro kiri hagaze ko.
Ikiganiro turiko tuvuga cyane cyane ni ikiganiro dukoresheje nyuma yaho hafatiwe ingingo zo kugara zo guhagarika imirongo ya FM iradiyo ijwi rya Amerika kuva uyu munsi wa mbere. Tukaba rero twatumiye abashinga ntahe banonosoye umwuga wo gutangaza amakuru, turi kumwe na Atanaze Karayinga na Richard Chiramunda. Tuga ku ijambo, ikibazo cy'imviro kuri iyo ngingo yo kugara guhagarika FM kuri radio ijwi rya Amerika canke ku bindi bibazo turiko turavuga byerekeye umwuga wo gutangaza amakuru. Duga ku ijambo
rero kandi twebwe no kuri nk'abanyagihugu. Alo
duga ku ijambo turakumva.
Ni muri rusange twebwe nk'abanyagihugu ni ingingo yatubabaje cyane kweri, kuko radio ijwi rya Amerika ari radio dukunda kandi ni radio twakunda kumviriza kuvaho izindi zigiriye ingorane. Ibyo twaguye mu gahunge twumvise ko hafashwe iringo nk'iyo, nk'ubu biraboneka ko yari radio ikunda kumvirizwa n'abantu benshi. Iyo radio biboneka ko twari dusigaye twumviriza ko amakuru none nk'ubu urabona ubu buryo nabwo busigaye n'ubwo amatelefone nabwo busaba telefone zishize abantu bake. Twasaba kweri ko nka leta yoreka radiyo ijwi rya Amerika igasubira kumvikana, kuko ingingo yatubabaje muri rusange.
Murakoze Mathias. Mathias na muzo bose basa n'abafise amakenga ku yongingo bakaba batangaza ko bababajwe no kumva batumva radio ijwi rya Amerika kuri FM atanaze karayinga kuri ivyo vyumviro byabo bashinga nta
kana bimwe navuga yuko ukoze kubwigenge bwo gushikiza amakuru ubukomerekeje ubwigenge bwo kubiza cyangwa gusoma amakuru wishakiye ubukomerekeje ubwigenge bwo gushikiza icyumviro cyawe cyose wishakiye kabunyagihugu kabuntu ico ico cyumvi kala kigaragara kada abantu burumva n'ibyo bagaruka kandi n'ibyo n'ibyukuri ikintu nagaruka ko nuko ije tuko amenyesha makuru bafata amahera avuye hanze ndibaza ko icyo atari cyo gikuru kuko ubiraje amamenyesha makuru b'abarundi bakora mu buryo bwinshi mugabo hari bamwe bakorera amaradiyo n'amateleviziyo y'u Burundi ya leta y'u Burundi none icyo tuko kibahora hari abandi bafata amahera avuye mu ma ONG yo hanze icyo twokibaho ikindi gihambaye cyane cyane mbega urumunyamerika cyangwa umubiligi cyangwa umuyapani cyangwa umudani cyangwa umushinwa ukazana amahera ugaha akazi bene wacu abarundi n'abarundikazi bagakora mu iradiyo yawe cyangwa mu kimenyeshamakuru cyawe icyo cyoba ari igicumuro mbega kugara iradiyo ya BBC cyangwa ya Voix de l'Amérique ntibabona yuko ari kubuza abarundi n'abarundikazi gukora akazi kubwo baronka umushahara bibesheho batunga imiryango ibyo byose barabibona barabyumva hanyuma n'ikindi umuntu yagaruka ko nuko burya kuvuga ngo n'amakosa bibisi yakoze cyangwa n'amakosa Voice of America yakoze ngo rero duce tuyahari tuzihana hari umushinga ntahavuze ati none igituma tubaza kwicara bakaganira bakumvikana kadake wowe warareza akakanyuza kanaka na kanaka hanyuma ugacusimbira ku isuzu ry'inzu ukabahana ukabaha igihano cy'amezi atandatu ni kuki batabahaye iminsi itandatu canke imyaka cumi cyangwa imyaka mirongo itanu byavuye kuko iyo ngingo bayifashe gusa ikindi cya kabiri erega turihenda tubaza yuko ari ikintu ari ingingo yirebangana yonyine uno munsi nyene uranyumva uno munsi nyene hari abantu bafashwe abamenyesha makuru Voice of America mu Kirundo baheje gufatwa materiyali yabo yafashwe bariko bagira iki bariko bagiye muri kuvertu kuko bavuga kuraba ibyamamazo y'umugambo Sendege FDD mu Kirundo umumenyesha makuru ibyuma byiwe byafashwe
abafashe abo mumenyesha makuru nibaza ko barenze amategeko ko n'umukuru urwego sense ejo Karenga Ramazani yavuze ko amenyesha makuru biradio ijwi rya Amerika bafise uburenganzira bwo kuja gutora ka gutohoza inkuru no gukwirikirana inkuru aho ziriko zirabera hose ico ni kibazo nibaza ko abategetsi bahava bicarira kuko na Karenga arongoye urwo rwego
yarashikirije kuvuga nuko iyo ngingo yo guhagarika Voice of America amezi atandatu na BBC singingo yirebangana mu byukuri utohoje ubone ibyo bayifata niyo ngingo yuko bafashe umumenyesha ibyuma by'umumenyesha amakuru mu Kirundo si ibintu byirebanga n'umugambi kandi muremure kandi n'umugambi watangwe ku mwaka kandi uzobandanya n'umugambi wo kubuza abanyagihugu kugira ngo bumvize amakuru yabo bishakiye mu buryo bishakiye n'umugambi si ikintu kirebanga gasa n'agatoto ariko kujya mu jisho ry'umuntu oya n'umugambi
wa leta mu gihe mushyanahe atanaze karayinga uba utatohoje iyo nkuru icyo cyoba ari cya kibazo cya mbere twavuga kubanza gutohoza inkuru neza umuntu akaca yitangaza ariko reka tubaze n'umushyanahe
nayo gisona SOS Media bavuye ko SOS Media ikora neza rero bibaza ko mwemere yuko ico kintu kitiye bangana
reka duhe n'ijambo ishaha kiramuda nawe nyinagira icavuze ko vyashikirijwe n'abashinga ntahe babiri Matias na Muzobasa n'abatewa makenga n'ingingo ihagarika ibiganiro kuri FM vya radio ijwi rya Amerika mu kanya gato duga ku ijambo
ego ico nashaka kuvuga nuko hariho abavuze yuko bashimye amajambo yashikirijwe ejo igihe mwariko murakora ikiganiro hamwe na Honorable Karenga Ramazani atwara sense ivyo yabemereye kuko aho niho umuntu yohagarira mukabandanya muyaga kugira ivyo bihano bihabwe kuko usomye neza ivyo bagiriza BBC na Voice of America urabona neza ko muri minike bidafashe nibi nkumbure kenshi na kenshi turamenyereye ibintu vya mu Burundi nuko hariho ikindi kintu inyuma y'ivyo bashatse kugira bashatse kubuza icyo kintu rero muricara nkuko yabibemereye mu kiyage muzobona yuko ivyo bihano bizoca bihava kuko kenshi na kenshi communique ntivuga byose usanga hariho ibindi bintu biri inyuma hama ivyo byo ni ibintu bibabaje kuko bose babivuze yuko umuntu afata ibinyamakuru amaradio akayugara ikinyamakuru cacu baramaze kucugara barasube baracugurura mu mwanya mutariko murakora mu mwanya batariko barabumviriza ni ibintu bibabaje kuko umumenyesha makuru abandanya akazi kiwe n'abamenyesha makuru ba Voice of America na BBC mu Burundi muri uyu mwanya barabandanya naho bagize ingorane mu Kirundo barabandanya gutohoza amakuru mugabo umunyagihugu ntayaronke kandi ari cyo kintu gikomeye yuko umunyagihugu aronka amakuru y'imvaho ibyo byose rero bivana n'ibyo tuvuga yuko ahubwo no kuhiga akari inyuma kakaba ariko mutorera inyishu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire mwiriwe neza
yego twiriwe
yego muri hehe
Bujumbura mu misozi hejuru
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
n'icyumviro hanyuma nihabona ikibazo ndigukongere ko gusa na kamaramata benshi barakunze kubyina ngo caratuvunye mugabo kibagira ko n'ibyari cabavunye
duga ku ijambo turakumva
kuko baranabyibagira babyibuka n'andi mabivyoteye uko ariho byinshi twarose kandi yakamara kubera izo radio ariko zirasamirana mu myaka myamaze ariko turaronda gukora ibibazo byari mu nzabido hanze mugabo barabyibagiye uko izi sema kibagira cyane mu kijije kino uvuga nti abarundi ubwacu tworema kuko nabo bagira bahinga hari abafite abandi abo bahinguye barazoga abandi bazobahinguka kandi amerika nacyo twitegure nubwo waba izi bintu bica ahanyu twiteze kuzatura abanyarwanda kuko nibyo batinya
murakoze Desire reka duhe ijambo Elia muduge ku ijambo Elia mwiriwe neza
ndagwaye mwiriwe ntitewe Cedric
mwiriwe neza
ke no munsi nta kibazo mbata batumire kubera ntatanguye ikiganiro nashaka ndakubaze bica biharuro ukuntu umuntu abishyiramwo mu telefone akoresha ubwoko buhe bw'itelefone bitwara amayinite angana gute
ibiharuro turashobora turafite nimero zawe Elia turaza kubikurungikira
murakoze cyane ndabashimiye nta kindi nolenza ko ngaho numvise uko muri kumwe n'abahinga mu kumenyesha amakuru nzobaza nato ibyo biharuro
yego twibutse izina ry'ikirundi Elia
nitwa Sengiyumva
murakoze turabarungikira imirongo ya shortwaves tuvugira ko
murakoze cyane kuri radio kumari iwacu genda twizere
yego murakoze
yego
tugaruke bashinga ntahe turi kumwe tugaruke ku ingingo ya gatatu ivuga ko mu mwuga wo gutangaza amakuru ku reka gutangaza amakuru ataruhande umumenyesha makuru yegamiye reka dutangure kuri Richard turi kumwe
Ego ndabumva.
Ego me muvuge mu gira ico muvuze kanya gatoye cyane gose ko cyo ni kintu gisanzwe gisanzwe cyane gose umenyesha makuru wese ikaningi ngo ateza kwisunga hari hose hari ikibazo nka muhura naco kuri kuvyereke iyo ngingo.
Kirabaho kuko mu byukuri ntidushobora guhendana ngo hariho umumenyesha makuru adafise ahahengamiye kuko benshi je narakoranye n'abamenyesha makuru benshi ugasanga n'umunywanyi w'umugambwe naka naka bikagorana cyane kugira umuntu amuzane hagati ashobore kuvuga inkuru atarinze guhengama mu bisanzwe ucumuvanga n'uwundi kugira hashobore kuba neutralite no ngaha iburaya no muri za Amerika hariho abamenyesha makuru bakorera ibimenyesha makuru by'imigambwe akavuga intumbero z'imigambwe abari umumenyesha makuru ntidushobora kuvuga ngo si umumenyesha makuru kubera ariko aravuga amakuru y'umugambi cyangwa y'ibyumviro vyiwe ashigikiye aho rero kugira ushobore kudahengama ni bintu bigoye cyane mugabo birashoboka kandi igikomeye cyane nuko nko mu gihugu cy'akiyasi wacu aho akantu kose kashobora gutuma ibintu byononekara biyangara niho ahubwo kuba tukomeza tukagira ingufu nyinshi kugira abamenyesha makuru ntibahengame iyo muri redaction cyangwa muri groupe mukoreramo mugasanga hariho uhengamye mucamo mumushira ko impande n'uwundi kugira bagerageze kukometraliza ivyumviro vyabo abanyagihugu bakaronka ivyumviro bivuye hirya no hino kugira iradio cyangwa icyo kimenyesha makuru ntibavuge ngo gihengamye hanahana.
Mushana hi Atanaze Krayinga kuri icyo kibazo namwe cerekeye ingingo umumenyesha makuru wese atezwa kwisunga kudahengama mudubi kwijambo
kudahengama uhezanira gutera urwego n'amategeko y'igihugu n'ubuntu mu kugendera ku ijambo guhezama si byo bibi guhezama kugumayo n'ibyo bibi aho tugaruka kuri kimwe twavuga icyerekeye amahera yaza rishaheze kuvuga ati nibura yahari abamenyesha amakuru bavuga imigambi hari akarorero kari mu kavuga ubu cyane mu Bufaransa n'umuntu yitwa Bolloré n'umuntu yubatse ibintu byinshi muri Afurika afite amahera menshi hanyuma akaba afite na televiziyo ikomeye yitwa Canal Plus hanyuma muri iyo Canal Plus abamenyesha amakuru ejo bundi hari umwigeme akoramo bariko hari umuntu w'umutumire yamubaje amakuru ati mbe shobuja ameze ati kuko shebuja Monsieur Bolloré ari mu rubanza ubu hari ibintu bavuga yuko yoba yarafugitse muri Guinea no muri Togo uwo mumenyesha amakuru w'umukobwa rero niwe yavuga ati jewe ndabyo ntashobora kubivuga ko kandi birumvikana uwo mwana w'umukobwa yavuga ati ntabyo ashobora kubivuga koko umushahara w'iwanje ndawuhabwa n'uwo leta ubutungane buri kubura bazi icyo ni ikibazo gishika hose muri voiture amerika muri BBC muri Deutsche Welle muri RFI muri radio televiziyo y'Uburundi muri ahantu hose abamenyesha amakuru bafata mu mushahara w'abantu babakoresha rero kugira ngo nungu ingufu zo kuvuga ikintu kidashimishije uguha amahera uguha umushahara ntibyoroshe kandi mugabo icyo gitwokirangira ko umwanya muremure naho biri uko naho abamenyesha makuru benshi bafata umushahara bahabwa umushahara kandi byumvikana kandi byiteka naho bafite ubwo bupfu kono ni bupfu bw'umumenyesha makuru kugira yigenge niwe yokwiha amahera niwe yokwiha umushahara naho biri uko hariho amategeko bamwe bavuga bati bayahawe n'Imana abandi bati bayahawe n'ubuntu abandi bati bayahawe na filozofi cyangwa amategeko yo kuvuga ukuri yo kutarengera umuntu
iryo ni tegeko rihambaye cyane gose
n'uwo ahengamye ahenga mabugu kuri nuko mugabo kuri ukuri sikumwe ukuri ni kwinshi mugabo mu mutima wiwa uti iki kintu ndacemaze no kibwira abana baje no kibwira umugore waje no kibwira abagenzi ukuri niko nacyumva uko kuri mugakumbure bariheze muga uko niko kuri ngezeho ico nico gihambaye kizimbe ya byose
iyo ningingo imwe ni imwe mu nyingo zikomeye zubahiriza eka umumenyesha makuru kandi umumenyesha makuru wese aterezwa kwigenga kugendera no kuvuga ko ari ingingo ihambaye cyane rwose ico umuntu yotandukanya nuko uburorero bwatanzwe bwa menyesha makuru usanga bahengamye kenshi na kenshi usanga ari ba menyesha makuru bakorera nk'ibinyamakuru cyangwa televiziyo bamwe bita opinion journalist aba journaliste d'opinion sico kimwe nabo ba menyesha makuru bandi ma radio yubashe mu bisanzwe yatezwa kuba ataruhande begamiye tubibutse inshuti mwese kumwe ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Elisa miriwe neza
mwiriwe ngaho ku ijwi ry'Amerika
miriwe neza izina ry'ikirundi ninde
ni Bigirimana
tuga ku ijambo kibazo cy'imbyo
jewe ikibazo nari kubaza kumbere cishuwe kuko nagomba mbaze ni ko kwamenyesha makuru b'ijwi ry'Amerika na BBC bo bakibandanya bakora ariko cishuwe ariko rero nagomba ntange icyumviro cyanje ejo igihe Karenga Ramadhani yari karashikiriza imvo nyamukuru zatumye zimwe mu mvu zatumye babahagarikira yaravuze yuko kandi mukoresha abantu bariko bararonderwa n'ubutungane bw'igihugu hanyuma nokora ku mwanya wambanye muto nagomba ndamubaze yuko kora ko dusanzwe tubibona nko mu Rwanda iyo ari nk'umuntu bari kubarondera yakoze genocide nk'akarorero bandikira ubutegetsi bw'icyo gihugu bakavuga bati dukeneye uno muntu mu muduhe so sinumva kugwanje ruhande yuko umuntu akoresheje umuntu ariko ararondegwa n'ubutungane aca hagarika ibikorwa kubera ko yanse kumutanga kuko sica bajejwe wowe ntabwo kabariko kazi kiwe so muri icyo gihe rero nkaca mbona yuko mengo nkuko Atanazi yareje kubishikiriza ukamera nk'umu ihindukiza gatonya umwereka yuko atari amakuru yatohoje ashobora kuba atariyo mu gihe ariko aravuga yuko ushobora kuba ari umugambi mu by'ukuri twese turashobora kwiyumvira ko ari umugambi kubera ko nk'uko Karenga Ramadhani yabishikirije yaravuze ngo hariho ibintu bimwe ngo bikiba uca ufata ingingo aho nyene utiri uramenyesha utiri uragabisha mu yandi majambo bica byumvikana nk'aho mengo hariho ingingo runaka zateguwe ziba ziri ahantu akantu runaka kakiba gusa baca bashira ko igihano no kuvuga izo ngingo zishya zikurikizwa hatarinze kwisungwa kumbura umwumvikano cyane gutohoza kugira ngo bamenye icyatumye ibyo bintu biba kubwa ibyo birashobora gutuma nk'abantu twibaza yuko hari umugambi wari usanzwe uriho kuko nimba bavuga yuko ari ibintu hari ibiganiro byinshi byagiye bica ku iradiyo batashimye bakaba batarabamenyesheje hanyuma mukumva gusa bafatiye ibihano bica byumvikana ku mengo hari ikintu cyari kibyinyegeje inyuma hama kandi kanagufa nagomba nongere ko ari nako kanyuma ngiye guhereza ko nuko kuva na kera hose sinzi ikibazo iradiyo y'igihugu nkuru ibifise kenshi barakunda gushikiriza amakuru batatohoje kandi batanga amakuru yose iyo umuntu ashaka amakuru yimvaho kenshi twakunda kwisunga ama radio prive nizo zaduha amakuru atomoye nk'akarorero imigwi ikigwa n'ikiri mu ishamba abasirikare b'igihugu barinjira mu nyagihugu bakica abanyagihugu inyuma y'iminota 30 tukumva ku radio nkuru ngo abasirikare bishamba ngo bateye abanyagihugu babishe kandi atamenyesha amakuru n'umwe yahageze ngo akurikirane ayo makuru arabe ariko ama radio prive iyo yahagera iyo yaratohoza amakuru agadushikiriza amakuru yimvaho ari naco iradio ijwi rya Amerika kumbe na BBC nayo ndi ma radio yigenga akora kubwiye njewe nkahereza nkaheraheza mvuga nti ibintu bakoze mu by'ukuri nibyo twakwita nko mu cyongereza indirect discrimination in discrimination iri indirect kubera ko nta kosa rigaragara ribonekana ririho buvuga ngo iki cyarakozwe kubw'ibyo radio yugagwe kuko ntinigeze mumenyeshwa ngo muhagwe gasopo nk'uko izindi radio zihabwa gasopo kubwiye mvo nkuko nabisabye nkuko nabandi abanywa ibiradio bakomeza kubisaba mu by'ukuri turi mu bihe bitaduhumuriza cyane cyane nk'abarundi bari mu manga ibihe by'amatora ego twa twashaka kode fisi bakoryo kumva kubandanya dukurikirana ibiganiro uko dufisi kugezweho ariko abandi banyagihugu bato bashobora guhura n'ikibazo.
Murakoze Elisa Bigirimana, reka imbere yuko abashaka ntabagira ico bavuze kuvyo mushikirije duhene jambo Venance. Venance mwiriwe neza? Venance mwatwumva? Ndumva Venance atariko anatwumva, reka duhe ijambo mushana yatanaze karinga agira ica vuze kubishikirijwe na Elisa Bigirimana imbere yuko tuca kwizanya ngo zindi zisigaye tugakujya.
Oya mutu kuri ije yakuze ni bintu cyumvi kala kandi nshimye gose kandi nawe numva ya hereye kuco nari nashikirije n'umugande kuko ikintu kiri cyaje cyonyine gusenya amaradiyo y'Abarundi RTA Bonesha na Tele Renaissance n'izindi kugabisha zijya za isanganiro n'umugambi si ikintu kirebangana biraboneka ko ari umugambi kandi n'umugambi leta yemanga kuko umaze guhagarika Voix d'Amérique kumva wewe wibaza ko ari iz'ukuri mugandu rufata umwanya wo kubaza muri Voix d'Amérique kuti mbere amakosa nibaza yuko no kwagiza urayemera duhera kuri icyo kintu yavuze ngo BBC bame Voix d'Amérique ngo yahaye akazi umuntu ugwarongerwa n'ubutungane bw'u Burundi nuko ngo yaba yafashije abagomba gusenya leta. Ubwa mbere ho sinzi ko Karega Ramadhani yibagiye yarabaye mu Bwongereza yarabaye muri Japon n'ibihugu bikurikira amategeko umuntu umwagije ngo yagombye gutembagaza leta cyangwa yafashije abagomba si ukuba yuko ubutungane bw'icyo gihugu ahari bucabwema ngo nizikuri abazaburane abafite abashikiriza amanza bamuburanira atsinzwe niho leta z'ibyo bihugu zifata ingingo ziti wowe ko wakora muri Voix d'Amérique kandi tukaba tumvise yuko wakoza ibara mu Burundi bwa iwanyu wewe ako kazi kiragahagarije nuko bigenda umuntu abarundi batwara i Burundi bibaza ko yafashije abagomba gutembagaza leta si ukuvuga yuko yatsinzwe si ukuvuga yuko ariki ari umuntu amategeko yamaze kumukubita.
Ndabona akanya kariko karagenda, ndabasabe mu mpe nyinshi ngufi ngufi
ntacyo bafatira ko
ayo
n'amafuti yo guhisha uwo mugambi mubi ugayise wo kuza abanyagihugu gushiriza
uwo mugambi ni ukuvuga ni mu cimviro cyawe mushya ntaya tanaze aha kuri radio ijwi ry'Amerika nshaka kwemeza ko ari umugambi tutarabitohoza n'ivyo n'ibintu umuntu ashaka gutohoza. Reka na mushya ntaya rishaka kiramunda namwe mugira ico muvuze ko vyashikirijwe na Elisa Bigirimana na Venance Mukanya.
Ego jewe ico nashaka kuvuga nuko ibi byerekeye kugara amaradiyo ya Voice of America na BBC n'ivyabaye muri 2015 aho baturira amaradiyo n'ibintu bibiri bidasa na gato. Nibibi cyane gufatira ibintu mu kivunga umuntu akibaza ukuntu bitari nibyo n'ivyabindi abantu bavuga badatohoje bakoresha umutima resentima bibaza ngo nuko bimeze. Mugabo jewe ikimpenza kandi byarankundije cyane igihe navyumva ni igihe nasoma muri communique ngo ikosa Voice of America yagize niyo guha akazi umuntu ariko arakurikiranwa no gutungane n'ibindi twengeje cyane kuko none nk'ubu Volkswagen cyangwa Mercedes yoha akazi umuntu ariko arakurikirana mu butungane i Burundi Burundi hagarika kugura iyo miduga bagahagarika kuyigenderamo ntibifatitse. Nicyo gitumaye navuze ati nari navuze yuko umuntu yoronderera ahandi icatumye iyo ngingo ifatwa kuko muri communique ntibigaragara siho biri birahandi. Yaragize cyane Honorable Karenga Ramazane kubabarira yuko ashobora bishobora kudadanuka bakabitorera inyishu kandi turibagira cyane yuko imbere yuko se ifatiye ngingo leta y'u Burundi indwi imwe imbere yari yahaye injonction yahaye itegeko CNC bikurikirane cyane ayo maradiyo abiri n'ayandi maradiyo bari bavuze urumva rero ko CNC tusana wa idendeleza kuko yoyo ya kuri kije iteje kore tayo Burundi ya bahaye nisyo tulavziwa gira na vyo nye kubikulichirana
kulicho kibazo nye kulicho kibazo nye mshana he chila munda mshana ikarenga ya vuze ko ringi ngo ya fashkwe nurgwego arongo ye wigenga ndabo na kanya kariko karatujana tuachafisi abandi banywa nyuri radio ijwi rya Amerika Jean Claude na Louis Michel Ricardo tangwe kuri Jean Claude. Jean Claude Milioneza
na mahoro na mahoro
na muri hehe
anti kitega
izina gikirundi
anti nifasha
eduga ku jambo mukanya gatoye cyane gose kibazo cyimvuye
ico nogomba kuvuga ku yingingo yaraye ifashwe yo kugara iradio ijwi rya Amerika. Allo
duga ku jambo turakumva
icyo nagomba gutangaza n'ukuri ahanini baraye bafatiye amaboko mugabanyagihugu nk'ubu je radio nazimije kuko nta yindi shobora kumviriza kuko nta yindi radio shobora kumviriza numva yovuga uko ni nk'ijwi rya Amerika n'ukuri barabe bagerageze n'ukuri izo mvu zasubiye bazugara baraba ukuntu bo bidadanura bakabisubiza ku murongo kweri je nayo ubundi sinumva uko tujabivuga amakuru ahenganye je sinshobora kubitahura nibaza yuko bafite izindi mvu zatumye babigira.
Jean Claude murakoze cyane rwose kutimvira mushikirije ciza. Louis Michel amwiriwe neza
hagufi muratakwa hagufi
mwiriwe neza
urakoze muraho
turaho uri hehe
ndi mu Rwanda ndi muri Kamonyi district hano mu majyepfo.
Izina ry'ikinyarwanda ninde?
Nitwa Louis Michel. Umwanya wadushyana nagira ngo rwose mbabwire ni murazirunga zange ziri sogo uti kubera iki none se urabona ufunga Vodor Amerika uhimye Vodor Amerika cyangwa se uhimye abayumva abaturage bawo icyo ni ikibazo. Icyakabi uza Vodor Amerika igende yemere ijya gusaba imbabazi wende kujya iyo ibone idafite icyo ni icyakabi. Icyagatatu ejo Ramazani yivugiye numva ko ye abanyamakuru ba Vodor Amerika bagomba kugenda bagakomeza akazi kabo none umburi yabamfatiye ibyo reka nkwereke muzirunge zange ziri sogo cyane ibintu byagenderewe uko mizabikora ko amezi babahaye urana akiri kizagabanu ariko sahu ugufunga icyari mu bafunga urunyabakuru bitatu ubwo ziri abanyamakuru byagiye inama nimona ko ari umugambi ahubwo reka mbereke nimwemera ngo abanyamakuru uko ari bitatu uko muri batatu mugenda mupfukamire leta y'u Burundi musaba imbabazi mukorere bari abaturage naho ubundi uko muzabikora kose muzazirunga tuzabisoma. Murakoze cyane byari cyo gira mbabwire murakoze murakoze
urakoze ni Michela
akabazo gatoyi ubu kwa kwa mugenda musaba imbabazi ntacya kuvuga ngo hari umuntu waturutse Burundi mu mwakazi Vodor Amerika mu mwakazi none se reka mwere uwo mugabane wa mwara mwakazi na zimi zile na kuita diplomatika na wako mga kunyuwa mo aliko wakati ino mariko bada funze ili ya radio
urakoze akanya kajie Michel
na zimi zile diplomatika na wako mga kunyuwa mo wakati ino mariko wada funze radio murakoze chani
urakoze Louis Michel bashika na ituwa twateramanye Atanas Karenga na Richard Chiramunda nashaka mugira icyo muvuze kubishikirijwe mu kanya ariko nibaza ko ari byimvira byari byamaze gushikirizwa nkaba nashaka cyane kandi ko muvuga ku byerekeye za ngingo zibiri twari dusigaje zindi ingingo zerekeye kugendera ubuntu mu mwuga kumenyesha makuru kudakora ikibi n'ikintu gihambaye cyane rwose nkuko kuko amajambo abamenyesha makuru akoresha usanga kenshi na kenshi ashaka kubabaza abantu eka no kwemanga amakosa mu gihe akozwe icyo ni kintu mwize gushikiriza mu kanya gatoyi amasegonda 20 umwumwe reka dutangire kuri Atanase Karayinga mu gusozera ibishikirijwe n'abashinga nta Jean Claude na Louis Michel mu kanya gato amasegonda 30 uraho kuri
Nisha nara hivona yuko aru mugambi azo tulabibone na lindi la mwanya mtonya haimikini chakali la goma gushikiza koni yuko niwaza yuko Ramadhani nyawe ni Karenga Ramadhani niwaza kwa ni mubandu waliko wala shisha awanya jihugu wa shaka kutuwa na hugu kutuwa ne nyasi ego izi wa shingiro kumbwa ni mugambi kubabuza kubajuraziza kugira batore oya
nabadanye ego namwe mu shanaire sharikira munda musozera ibyashikijwe na Jean Claude
mugusozera ni gutanga impanuro kugira cyane cyane ivyo bintu byo kuzabarugara amaradio ntibisubire nuko abamenyesha makuru n'amaradio n'ibimenyesha makuru bindi byose byose biri biricunga bikaraba kuko hajya abatumire muhamagara murashobora gusanga bazanywe
n'ubundi egome Richard shira munda akanya kagiye ndabashimye cyane gose ko vyimviro mwashikirije no kwitaba ikiganiro cyacu turagushimira nawe mushika ntahe atanaze karenga ku vyimviro eka no kuba mwitavye ibiganiro vyacu turashimiye abaduteye akamo tukaba tubifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza.
Radio Ijwi rya Amerika.